amatende kama ganga sinapsi na sinajeba bugako ya shirini ye kutangu wa mwiwezo kugira kiinge hivi nubita ya ngara mugisata cha magalaba na Burundi amatende kama mezako haheza imyaka igira kuchumi nita anuhafi Burundi ya baganga abaja ukore la hanze kubuginshi abiniskwe kwa sigaye nabo wakajamu wiko le utuwabo ama vuriloni vitaro zare tariga sigara zera muganga zensambe hizga miye ya tuwala sindika sinapsi alina we ya somnia mwiwezo kuru wakane mugisagara chubutunzi Bujumbura ya rekanye imbo nyamukuru zibituma anagirako yerekana abasigaye bahurumbira
ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana 5 ku kwezi bamaze ko imyaka tari mike kuva mu 2009 bamwe baje gukora mu bindi bihugu abandi bakaje gukora muri amashyirahamwe mva mafungo bita ONG abandi nabo bakaje mu bitaro by'abikorera utwabo abandi nabo bagahitamo guheba akazi bakikorera utwabo
kubwiye hari ingaruka nyinshi mbi ziterwa nuko abaganga baguma bahunga gisata cy'ubuvuzi bwa leta ziri mu impfu zoshobora kwirindwa cyane cyane kubana n'abakenyezi
nibura ry'abaganga ivyo bigatuma haba impfu nyinshi zishobora kugwira kandi twari ku rugero ari impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zari ko ziragabanuka ugwaruka aribo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba kuko abo baganga baca baja kubarondera mu bitaro byigenga canke bakaja mu mahanga
izo leta irabizi mu nama shikiranganje yo mu mpera z'ukwezi k'umunani yemeje impinyanyo y'itegeko ryotuma abaganga baguma mu gihugu hakaba n'abahinga bavura ku buryo cyane cyane abategetsi batahama barinda kujya kwivuza mu mahanga Prosper Ntarwamiye mvugizi wa leta ya Burundi yasomye umwanzuro kuri radio na televiziyo z'igihugu kwa 31 kwa 8 guheze
gukora ibishoboka kugira ngo ibitaro n'amavuriro vya leta bikore nk'ivyo abigenga mu kwakira no gutunganiriza abavyitura ico kogwa kugira ngo abaganga babahinga ntibabandanye baherera hanze y'igihugu gukora ibishoboka kugira ngo mu mwaka wa 2025 komine yose bifise ibitaro n'umuganga umwe n'imiburiburi kuraba mu bitaro biri ngaha mu gihugu ivyoshobora kwakira abantu b'abanyacubahiro bikaronswa ivyankenegwa kugira ngo ivyo kuja kwivuza hanze y'igihugu bigabanuke
muganga ndayizigamiye atwara sindikat snap asigura ko bigishoboka ko leta isubiza ibintu mu buryo atanga ibyo bibazo byafatirwa ko mu muturama
yararenga irashobora kosogwa igategurwa ukundi kugira muganga abeho ukumuha uburyo ushobora kumubeshaho bugatuma adahurumbira hanze
ikibazo kivuzwe mu gihe mu Burundi muganga yize neza adasubiramo imyaka mike yiga 21 abashatse kongera ko ivyo buhinga bagira iyindi myaka iri hagati y'ine n'indwi mu minsi heze abatari bake batangajwe no kumva umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD mugambwe uri ku butegetsi Kaverinya Ndikuriyo abwiye urwaruka ko atacyo bimaze kwiga cyane mu gihugu mu Burundi kubera ataho bajana ubuhinga biga
bisha se ku ishure mu Burundi ndetse kumari nako none wese abo wasegonde ibi cyo kare mu wese ndale ni wese kwa kumari
Eka na prezidenta ishimiye igihe yari kabonana n'urwaruka rw'imboneza ku murwa mukuru w'utunze Bujumbura yasanwa waciye amazi abiga cyane asigura ko batamukorera uko avyifuza Isunzu bitigirije rya Amerika rya hawe n'amasoro kwa baganga b'Abarundi bakorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu 2014 abaganga b'Abarundi bagera ku 150 baragiye gukorera mu Rwanda nayo muri Kenya hajayo abarenga 50 bamwe muri abo barafite amavuriro yabo bwite abandi bakaba babitumwa ko mu kuvura indwara zitandukanye no kubaga muri abo cyo kimwe n'abandi bo mu Burundi hari undi muce munini wagiye mu Faransa igihugu gisa n'icyunyuguje abaganga b'Abarundi nk'uko amasoko yacu abitubwira mahoro natandukanye y'u Burundi wasanga muganga mukuru w'ibitaro ari nawe muganga umwe rudende akorera ku bihumbi n'ibihumbi z'abanyagihugu biterwa n'uko baganga benshi baba batahuza bwe kwiga hanze cyangwa arize mu Burundi iyo baruta amahirwe yo kugenda badahiga imanga nk'uko abasohoka y'irwe ya Amerika mu ntara zitandukanye yabitubwiye gusa nta bitigira inyezi n'abaganga b'abarundi bari hanze y'igihugu twaronse kubera izataka ijejwe kubitororokanya mu shyanganjirwa magara y'abantu kitabashije kubiduha ero jya uri kaneza ijwi rya Amerika.